Uyu munsi wahariwe radio ku isi wahawe icivugo kigira kiti ikinjana co guhanahana makuru kwinezereza no kungurana ubwenge. Uburundi bwahimbaje ku civugo kigira kiti guhangana n'ibiza n'isibe na cane cane ku kiyaga ca Tanganyika n'uruzi Rusizi mu gukingira abantu bahegereye ndetse n'ibikorwa bihakorerwa. Hari ubuntu honezi marongo y'ishirahamwe ry'amaradiyo mu Burundi ABR avuga ko umwuga wo kumenyesha makuru ufise uruhara mu kugwanya ibiza n'isibe bihanze Burundi muri kino gihe kugira ngo amakuru ashikire abo biraba bose.
Ni none umunsi rero dushishikara kubahimiriza amaradiyo amenyesha makuru gutegura ibiganiro bijyanye no gukinga ibi bijyanye n'imyuzurira n'ibi byose bishobora kwaduka ku mwanya wose radiyo rifite uruhara runini.
Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu banyagihugu bumviriza amaradiyo hirya no hino mu gihugu batubwira ko kumviriza amakuru bibafasha kumenya aho ibihe bigeze.
Kumviriza radiyo bifasha kumenya amakuru avuga hirya no hino.
Yamfasha ko nashaka kubwira nk'acyari nk'abana bane banje ku radiyo babuzi n'ibi gutya na gutya.
Yifasha kumviriza ko mu ntara hose mu gihugu cyose cyane cyane ndakunda nk'amakuru mu Kirundi.
Ndatenda yumviriza rimwe rimwe n'atari kenshi. Kumviriza radiyo biragufasha kumenya amakuru abavugwa hirya no hino ku isi.
Ariko kandi banasigura ko amakuru aca ku maradiyo atandukanye mu Burundi atagifise akanovera nka kera. Bemeza ko hari ibyo babona ko abanyamakuru batinya kuvuga.
Oya na kakera niko kari byari bifite akanovera kera nayo warawusanga wibiriya mwibarabara cyangwa akavahe ukajya usanga arakorokeye kumenyesha amakuru ko waragize neza ko babasabye ibintu by'amakarata.
Sinzi ko ari kubera abategetsi sinzi icyo babivako ahandi ibya kera n'iby'ubu si kimuraze byatandukanye.
Abo bumviriza amakuru ho bavuga ko baca bahitamo kuja kurondera ayo ku mbuga hwaniro naho ibicabo byose bataba babyizeye.
Twemo dukoresha mu bintu vy'ama rezo sosio kuri Facebook muga twumviriza amakuru y'amaradiyo yose ajya ayafata ku iradiyo kuri rezo sosio baranoganza neza. Kenshi amakuru uza kusanga yavuze ku maradiyo no kuri rezo sosio barayavuga ariko ntibayavuga cose.
Nabo nyine barabivuga mu makuru ariko iradiyo ijya kujya ngurukana ubumenyi rumva barabikwira ukabibona nyine kuno bimeze gutya
ku mbuga anyara ikeneye ko umuntu ayayungura akamenya y'ukuri.
Ikindi basaba nuko amaradiyo yokora mu mwidegembyo nka kera kugira ngo abanyagihugu baronke amakuru yuzuye kandi yizewe.
Nuko baba kwidegembya ku binyamakuru igatoza amakuru ijya no hino bisanzuye. Amaradiyo menshi kandi ntibadondera amakuru cyane kuko yaronderwa kera. Hanyuma wajya kundwa n'abanyagihugu batakiriho.
Nawe ku bijyanye n'uruhare rw'amaradiyo mu kumenyesha amakuru yo kwirinda ibiza n'isibe bihanze Abarundi, Honezime hari ubuntu atwara ishyirahamwe ry'amaradiyo avugira mu gihugu amenyesha kwiyemereza ryo kwirinda ibiza biciye ku maradiyo bishoboka. Yamara akavuga ko ubushobozi bwo gushikiriza amakuru yizewe bikigoye ibimenyesha amakuru.
Amaradiyo ntiyorohewe cyane, nicyo kimwe n'ishyirahamwe, nicyo gituma amaradiyo dusaba abasanzwe bafasha amaradiyo gushishikara kuyashyigikira uhereye no kuri leta. Rero tugasaba n'amashyirahamwe atandukanye, amashyirahamwe mpuzamakungu n'ayandi wayo gushishikara gushyigikira amaradiyo kugira ngo ashobore gutegura ibyo biganiro.
Umuhinga mu bijyanye no gukinga ibiza n'isibe Bunduyi Desire avuga ko imyuzure n'imiyaga bibandanya kuba byinshi mu Burundi, akaboneraho gusaba Abarundi kugira umuco wo kwakira imburi imbere y'uko ikiza gishika, byaba ibyo bumvise no ku maradiyo.
Kuko hariho umuco utarashika mu Barundi batari bake, mbere na jewe ndimo nabusanga urimo umuco wo kwakira imburi n'ingene wifata imbere y'uko kiza gishika.
Umuyobozi ajeje ugisata cyo gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe General de Brigade de Police Aniseti Nibaruta nawe amenyesha ko mu bice by'imbo no mu misozi hanamye ariho hageramiwe n'ibiza.
Rero bigatuma abenegihugu batizabo ahatari hake, bigatuma mbere n'imyimbu z'amake kubera amazi aba yabaye menshi. Turafite imisozi isenyaguritse, gusenyagurika ry'imisozi turisanga cyane cyane mu misozi ihanamye.
Ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru, ubuhinga n'ibimenyesha amakuru busaba amaradiyo gushyiraho no gukora ibiganiro bikwiye bigaruka ku biza n'isibe. Umunyamabanga ntayegahezwa muri ubwo bushikiranganji Ferdinand Manirakiza yabishikirije aho yari yitabiriye uyu munsi muri zone Gatumba.
Ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru, ubuhinga bwa none n'imenyesha amakuru bukaba buboneyeho gutumira amaradiyo akorera mu Burundi n'ibindi bimenyesha amakuru guha ikibanza gikwiye amakuru ajyanye no gukingira ibidukikije. haba mu makuru, ibiganiro biryohera umutima n'ibindi biganiro birimo inyigisho.
Abarundi basabwa kumviriza amaradiyo mu ntumbero yo guhangana n'ibiza bituruka ku ihindagurika ry'ibihe. Abakenyezi basabwa kuba ba mbere mu gukurikiranira hafi ayo makuru biciye ku maradiyo, kuko bafise uruhara runini mu miryango, bityo birinze bazokiza byinshi nk'uko byashikirijwe kuri uyu munsi wahariwe radiyo mu Burundi. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.